Ishirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ribona ko amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriza mu gisata c'agateka kazina muntu ategerajana n'ingiro. Umushakashatsi akorera Amnesty International Rachel Nicholson yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iryo shirahamwe ribabazwa n'abaharanira agateka kazina muntu bafungirwa ubusa, abacugwa bufune na buhoro, abicwa, ababurigwa irengero n'abandi bahitamo guhunga igihugu. Iryo shirahamwe rihana agateka kazina muntu ku isi Amnesty International ryarerekanye urutonde rw'abarenga 30 bafungiwe ubusa, harimwo n'abamenyeshamakuru mu kirengo cy'imyaka 4 iheze. Nicholson avuga ko iterabwoba bo bakoregwa ari nk'igikoresho cyo kunumya abandi bagenzi babo. Yemeza ko abo bantu bafungiwe imvo za politike gusa, kuko ataco baba bagirizwa gifadika.
Normal que quelqu'un soit détenu après avoir
ati sibisanzwe ko umuntu afungwa azira ibyo yavuze cyangwa ibyo yanditse mu gihe bwa uburenganzira bwiwe. Nicyo kimwe n'abamenyesha makuru baha ijambo bose hamwe n'abafata iryo jambo n'ibyo bashikiriza. Ahandi hoho ni intwari y'umukazo yajyogora nkwereke. Nicyo gituma tubona ko mu byo tuma icuka gitubira kubaciriza hagati ya leta n'abahanira agateka kanzi na muntu, zijya manza zaciriwe abatahari ngo nuko bagize uruhara mu myiyerekano zofu twa kuko ari uburenganzira bwabo. Ikindi no kureka abantu bagashikiriza ibyo bagona badatinya kuhasiga gatwe. Naho biri uko amashyirahamwe akorera mu gihugu yoyo ariyamiriza bene izo raporo nk'uko bivugwa n'umuvugizi wayo Gerard Hakizimana asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Foricon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama. Kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika Hakizimana yerekana ko abakora bene ayo maraporo ari ukwironderera akazi babicishije mu kwambika ibara u Burundi.
Uno munsi tuvugana turemeza ko agataya kazi na muntu kifashe neza, kiretse ko ari muri politiki yo guhiga akazi no kwerekana ko ibintu bitagenda. Hari amaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare, ibyo byerekana ko ibikorwa byo gutsinda perezida kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye. Nibyo ntabwo na kimwe agataya kazi na muntu kifata neza na kwijana, hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe ni uko abandi bandi yabigishwa gutsimbataza amahoro kubara neza. Aho mengo igisata cy'agataya kazi na muntu mu Burundi hari inzira ikirasha kugira abacafuze gusa atari amaraporo yotuma agataya kazi na muntu gatsimbata, ahubwo ko ashobora no gucanishamo abarundi kuko ntitwigeze tubazwa nk'amashyirahamwe yigenga kugira tubere hino agataya kazi na muntu kiyifashe tukakorera mu gihugu, kiretse ko bagiye barumvira amashyirahamwe adagikorera mu gihugu hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu yafadikanije n'andi mashyirahamwe mu gutera ingorane ubundi bwaciye mu 2015.
Yamara Amnesty International ritangaza ko hari ibyo gushima nko kurekura abamenyeshamakuru nka Florian Irangabije, abaharanira agateka kazi na muntu nka Jeremy Rukuki, Tony Nkina n'abandi. Rachel Nicholson wa Amnesty International abona ko gushima bidakuraho uko abo bari bafungiwe ubusa. Nk'inyesho iryo shyirahamwe ritanga harimo gufungura abasigaye mu buroko no gufuta imanza zo gufunga ubuzima bwabo bwose zaciriwe abaharanira agateka kazi na muntu n'abamenyeshamakuru 12 bagerezwa intureka za politike zo mu mwaka w'2015. Ategeye umukuru w'igihugu yaja ku butegetsi yashitse afungura abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru iwacu, aratanguza n'isekeza ryo gufungura abafungiwe ubusa. Twari tuzi ko ari ingendo igiye kubandanya ariko nticabujije ko ku rundi ruhande abagira icyo bashikirije bategwa ubwoba abandi bakicwa harimo n'abashinga amateka. Ibyo byatumye guharanira agateka kazi na muntu no gushikiriza icyumviro mu Burundi haba no mu binyamakuru biba nk'umuziro. Abavuga ko baharaniye inyungu z'abahuza ibitsina babisangiye ntiborohewe na gato. Abo bose bafungwa hanyuma bagafungurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu canke bakezwa, bigaragara ko ari ubutumwa leta n'ubutungane bashaka guha bagenzi babo ko batosubira kurukura mu kanwa. Umugwi w'igihugu rero w'agateka kazi na muntu CNIDH naco washimye kuvuga kuri ico cegeranyo c'abashakashatsi ba Amnesty International. N'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima ntiyadukundiye kugira ico ashikiriza. Pierre Clavin Nkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika.